Yeah, once again, Ashley in the heat. Dr. Jack Production.
Oh, Yasina, Sansira Njani. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma. Oh, Yasina, we, Sansira Njani, we. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma. Ngorako, 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 mugabo wanje ngorako. Ngorako, 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 mugabo wanje ngorako. Kunorako umbisoni, nyegeru umobere. Umfumbatire unyikundire nanje ngwiteho. Kunorako umbisoni, nyegeru umobere. Umfumbatire unyikundire nanje ngwiteho. Yajureka kushinga magambo, yabashaka ngo tumaramara. Juwi mama kuwi munganya sheri twitetere. Ngorako, 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 mugabo wanje ngorako. Oh, Yasina, Sansira Njani. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma. Oh, Yasina, we, Sansira Njani, we. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma. Ngorako, 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 mugabo wanje ngorako. Ngorako, 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 mugabo wanje ngorako. Kwako mimi nisha data, mimi sitoenda pale, wala sitoenda huku nisha data. I'm addicted to you, you addicted to me. Without you I go cry, I go lose my heart and soul. So come hold my hand, let's go to the other. And I'ma be your woman forever, wherever you go I go. Touch me, touch me, my baby, touch me. My baby, my baby, my baby, my baby. Oh, Yasina, Sansira Njani. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma. Oh, Yasina, we, Sansira Njani, we. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma. Ngorako, 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 mugabo wanje ngorako. Ngorako, 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 mugabo wanje ngorako. Kungorako umvisoni, nyegeru umobere. Umfumbatire unyikundire nanje ngwiteho. So come hold my hand, let's go to the other. And I'ma be your woman forever, wherever you go I go. Ngorako, 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 mugabo. Oh, Yasina, Sansira Njani. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma. Oh, Yasina, we, Sansira Njani, we. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma.
iBooney.com.
It's Ashley again in the heat, Dr. Jack Production. Thanks again, Ronald Bedram and Kuke.
Oh, Yasina, Sansira Njani. Urukundo ngukunda, ruza tuma mugabo ngukunyuma.